Iyi muva ni radio ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niriwe nchuti mwese muduteze amatwi muri studio indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubundi wa mwanya w'ijwi ry'Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Urwaruka rutari ruke mu Burundi no mu Rwanda rurugarijwe n'ubukene butegwa ahanini kukubura ubuzi inyuma y'amashure nk'uko babivuga kenshi mu biganiro byacu. Yamara harabagerageza kwiyungunganya mu buryo butandukanye. No munsi turaganira n'umwe muri urwo rwaruka Ervin Ishimwe aheruka kuronka amahirwe yo kuza ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wa Yali ufasha urwaruka rwo muri Afrika kunonosora inganda zabo. Ervin nawe akaba afise uruganda yise Fashion Ikidede. Araza kugerageza kutubwira byinshi mu byerekeye uko ngene umuntu atangura uruganda, atangura migambi yiwe ikamugeza ahatari hato. Rero bakunzi b'ijwi ry'Amerika muhamagare nkuko bisanzwe, cyane cyane mwebwe urwaruka mwifuza gukora imirimo yanyu. Nimero ni yandi nyene ni 1 2 4 4 1 9 9 1 3 1. Ndasubiramo nimero kugira ngo muterere ibibazo, ibyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi cerekeye gutangura imigambi yanyu. Ni 1 2 4 4 1 9 9 1 3 1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatanu nkuko mubizi tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Uno munsi umutumire n'umwigeme rero ni mu gihe urwaruka rutari ruke mu Burundi no mu Rwanda rugarijwe n'ubukene butegwa ahanini kukubura ubuzi. Kenshi biravugwa mu biganiro byacu aho rwaruka ruvuga yuko rubura ubuzi cyane cyane iyo baharangije amashure. Yamara hari abagerageza kwiyungunganya mu buryo butandukanye. Uno munsi rero twatumiye Ervin Ishimwe, ni umwe muri urwo rwaruka aheruka kuronka amahirwe yo kuza ino muri Amerika, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wiswe Yali, umugambi ufasha urwaruka rwo muri Afrika gukomeza no kunonosora ubumenyi mu kugira ngo bateze imbere inganda zabo. Ervin nawe rero akaba yarafise yazanywe n'ugo ruganda afise yise Fashion Ikidede. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Ervin, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Urahura komeye.
Ego namwe muraho.
Ego. Ngahe Bujumbura ibintu byifashe gute?
Kazuba n'imvura yaratasuye, ibintu bimeze neza.
Ni byiza cyane. Ervin, uheruka ino muri Amerika, turaza kuganira byinshi kukungene watanguye uruganda rwawe, uruganda rwawe ruhava rukuzana muri Amerika. Uri umujene kumbure, urabanza utwibwire akazina kawe, imyaka yawe, hama tukumenye tugire kintu kiganiro abajene bagenzi bawe bakuze.
Ego. Nitwa Ervin Ishimwe, ndi umurundikazi nkaba mfite imyaka 25. nkabandi umuyobozi wa Fashion Kidede uruganda rukora imasandari rugakora n'ibintu byo kwishariza amakoriye n'ibindi. Ego aba fise diplome muri génie électrique kandi nkaba se n'indi diplome muri marketing no and management.
Ingenieur électrique no kuvuga ko wize ibintu byo gukora ibintu by'umuyaga nkuba amatara n'ibindi.
Ego
none tutanguye kubijanye no mugambi yali uheruka kuzamwo ino muri leta zonzo za Amerika. Kubatawuzi uyu mugambi wa leta ya Amerika wiswe yali bakunze kumva cyane, wowe basigurira gute?
Umugambi yali ni umugambi watangujwe na President Barack Obama muri 2014 muri 2014. Ni umugambi ufasha ugwaruka bw'imboneza uriko ruragerageza guteza imbere Afrika, aho bose twese turaje ubukene bw'ugaje Afrika, barabafasha mu kubaha nk'ugukarisha ubwenge. Bikamara indwi zitandatu tuba turi muri Amerika, tukaja mu mashuri atandukanye aho duhura n'abantu bafise ubwenge butandukanye, bafise n'ubukomezi butandukanye mu bijyanye n'ubwenge, hama bagafasha abantu bari mu migi itatu. Hari abavuga ati business, no kuvuga basanzwe bakora ibintu bikoreye nk'uko iwanje, bakavuga abandi nabo bajanye n'ibintu by'uburongozi ariyo public, ariyo civic, akaba n'abandi bantu nyine uko nyene bajaye bakorera mu mashirahamwe yigenga nabo nyene barakorana nabo.
Yari barayumva isigugwa gutyo n'ukuntu umuntu kumbura ashobora kwiyandikisha, abagerageza kumenya neza ati ibyo bintu ndumva ko ari byiza binezerewe kandi bishobora guteza umuntu imbere. Utangura hehe kugira ngo wiyumvire kumbure ko mu mwaka uza wipfuza kuzokwiyandikisha muri yari nawe ukaza muri Amerika, kubipfuza kugutangura kwitegura, gutangura kwitegura gute?
Kubipfuza gutangura kwitegura, ubu itariki 12 i application doba yugurutse. Novuga ati ihiganwa aho rica riba ryugurutse ribera kunguruka na bumenyi. Ukoresha Google uragenda ukandika ati Mandela Washington Fellowship, ukoresha Facebook ukagira uko nyene, baca bakubwira muga idotangura igitariki mu nziza itariki 12. Bisaba ko uri umuyabaga ufite imyaka guhera kuri 25 gushikana kuri 35, bigasaba ko hari ikintu uri imboneza ahuri, donc hari ikintu uri kuragerageza gukora kugira duteze imbere Afrika yacu. Ni icyo cyonyine baca basaba hamukaca uriganwa mu bandi.
Ariko hari kandi kantu gato barasaba kuvuga icyongereza.
Ego barasaba kuvuga icyongereza mu gasi ninovuga cyishi cyane nka twebwe abarundi murazi ko turi mu gihugu cy'Igifaransa. Birasaba kuba ukumva ugashobora no gutanga nk'ubutumwa.
No kuvuga ko kumbura abadashobora kwiyandikisha mu ndwi z'abotangura bakiga icyongereza uyu mwaka, mu mwaka uza bakaza kwiyandikisha. Tugerageje kurangiza kubijyanye na yari, mwumvise ko ugomba kuba ufise imyaka hagati ya 25 na 35, ukavuga kongereza gake, ukaba ufise uruganda canke icyumviro uri kurakorera ko caba nk'umuku mu bijyanye no gukorera kwikorera utwawe cyangwa mu bijyanye no gukora ibintu mu biro cyangwa ibintu bijyanye no gukora mu kirundi no bivuga gute administration, ibintu byo gukora byo gutegura imigambi no gutegura administration. Ariko rero tuvuye kuri yari, umugambi wa yari benshi bashobora kuzokwiyandikishamo bakazoronka amahigwe yo guteza imbere inganda zabo. Tubwire wewe urafise uruganda rwitwa Fashion Kidede. Fashion Kidede watanguye urwo ruganda gute?
Fashion Kidede ni uruganda natanguye igihe nari mpejeje amashuri, nkuko nakubwiye ati ifise amadiploma abiri. Narahejeje ntangura kwiga umuyaga nkuba, hama mpejeje umuyaga nkuba ndabura akazi nkuko abandi banyeshuri duheza tukabura ukuntu dukora. Gusa rero muganda avuga ati none ko umwaka uheze atacu ndaronka, ko umwaka uheze ataho ndaja gutanga nozita kudepoza nka amedosi ama kudepoza impapuro zanjye kugira nsaba akazi, ati nta kintu kizima nokora kugira nshobore kuza nihe akazi kandi nande mu minsi izanze nte akadabandi niho niyumvira ikintu noma nzi gukora kuko kugira ukore ikintu nuko hari ikintu busanzwe ufise muri wewe niyumvira cha kintu ufise muri wewe tukunda kwibagira cyane uka yuko nzi gukora ibikorwa by'intoki
ibyo
bikorwa by'intoki ego kujisha ndavuga ati icyo gikorwa nta kuntu no gikora cyaba igikorwa kizima kuko ndibuka kera nkiri umwana niga nko mu wa gatandatu naragisha muhira nkagisha ibitambara byo ku meza bikaza bisa neza ndavuga ati nta kuntu no gisha rero unye ko kera nagisha ndiko ndikinyisha ati ubu si no gisha mvuga ati ndiko ndarondera ikintu kidogirira kazoza jewe kigire kazoza n'abarundi mbore nacangira nimbi ariyo fashion kidet ndayitangura hari muri 2017 muri juin mu kwa gatandatu
urumva watanguye ibyo ubisuzugura uvuga ati ya kujisha ni ibintu nyene by'abandi bantu atari jewe je ni engineer nzokorera ibindi bihambaye ariko uwasanze nyuma yaho yuko ari kintu naco nyene gishobora kwinjiza
ego natanguye ndabisuzugura abo turi kumwe babisuzugura urumva kwese nitwabone biko biragenda mugabo mbandanya mvuga ati none hako nicara rika mbandanye byandi ndiko ndasuzugura ndazi ko bizo kiraho bishika kuko wabivuze birashikana kure uno mwaka i Burundi ndi mu bafashe n'imboneza bahaya gashimwe n'umukuru w'igihugu ndaja no kugira ubwo bukarisha bwenge muri Amerika urumva byose ndabikisha cyagikorwa natangura ndiko ndasuzugura
ivyo byose turaza kubigaruka ko tugire nyene ingene wagiye urashika kuri izo ntambwe zose zo kuronka ubwo bushimwe n'ivyo bindi byinshi umaze gushika ko ariko reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone ndumva bamwe baratangiye guhamagara baragufitiye ibibazo akumbure bashikirize n'ivyumviro hama tubandanye twumve ibindi kubijanye naho fashion ikidede igeze tuje ku mirongo twakiri witwa Emmanuel amahoro neza Emmanuel Manuel
Ratkumeza
urahora komeye
ndakomeye
duhamagaye uri he
ndi Kigali mu Rwanda
nduga ku ijambo
ndashimira uwo mu uwo mutegaru n'umwari nako kuko urumva ko kuba yarashinze uruganda kiteza imbere urumva ko ni ibintu by'agaciro cyane rwose gusaba urubyiruko muri iminsi kuba rufite intuza rurukurangiza amashuri kwihangira imirimo ni byiza kandi noneho n'ibyo ngibyo uwo mwari yakoze rwose tugomba kumufatiraho intuza kumufatiraho urugero rwiza rwose nakomerezaho rwose mumusuhuze kuraje
yego urakoze cyane aratubwira byinshi kumbure benshi baza kumva bikabafasha nabo nyene kuronka intege zo kwigeza
hano cyane rwose natwe turamukurikiye rwose inama ze nziza turazikurikirana rwose
urakoze cyane
yego namwe ibihe byiza ijwi rya Amerika
yego urakoze cyane hama rero Ervine tugarutse kuri mwebwe urumva ko hari habashima cyane kumbure kubona ofisi imyaka mike ukaba urigeza aho ugeze warize ukatangura kwiyumvira ukundi kuntu kuko akenshi abajene bahereje kwiga usanga barondera ubuzi cyane cyane muri leta ugasanga iyo bataru buronse barababaye baratuntuye baribajije ikitagenda neza kandi hari izindi nzira bashobora gufata wosigura intambwe none zisabwa mu gutangura uruganda societe bigenda gute hasabwa iki muri make
murakoze cyane mu gutangura uruganda ikintu cya mbere novuga gisabwa ni ugutangura kuba ufise iyo hangiro ugatangura kugira icyiyumviro kuko urumva benshi barakunda kuvuga nk'aho mbaye bakavuga ati gutangura uruganda bisaba ko ufise amafaranga menshi bisaba ko nk'umutahe mugu ukamubaza ati none wo guha umutahe nawe wo bikika gute urafise icyiyumviro tuvuga ati nzokwiyumvira nina mara kuronka uwo mutahe nshamvuga gutya ikintu cya mbere gikenewe ni icyiyumviro hamaze kugira icyo cyiyumviro ushaka jenkaje nkuko byagenze natanguye ndakora bukebuke mugandi ko ndabona ntera nje imbere niho uruganda rwanje na cyenda ruharira ndaruha nda kurumenyekanisha mu mategeko bakarumenya ko ruhari mu gihugu mugabo ushaka uragisha cyimviro katugenda mu mategeko si ibintu bifata umwanya munini nk'ahi Burundi imperereye umunsi umwe urashobora kurara ubiheje kandi ntibigende cyane ni amafaranga 140 gusa y'amarundi ukaja muri yapi bacha bagenda bagaruganda gwawo hamuka cyangura gukora
benshi usanga banatangura gukora ugasanga ntibabona yuko binakenewe no kwiyandikisha ugasanga batanguye gukora imigambi yabo ariko batanditswe birakenewe cyane ni ryari wiyumvira kuja kwiyandikisha hari amafaranga uba waramaze gutangura gukorera canke hari ikintu uba waramaze kurangura kugira ngo wumve yuko koko ndafise societe noja kwandikisha
nkajewe mwihereye kicatumye njya kubwira ati ndafise societe njya kwandikisha nuko nabonye ndagera ahantu ndavuga ati bya bintu ndimo sindiko ndasina donc ndi mu buzima ati n'ubuzima nafashe ati reka rero ngende kugira abajeje ubutungane bamenye ko ndahari kandi nanje nterere mu iterambere ry'igihugu kuko wumva nako ndavuga ati nshaka ko abandi bajone baronka ubuzi binciye ko ndavuga ati rifoko dutanga n'amataxe kuko benshi baratinya ati ngiye kuyandikisha nzo bangiye gutanga amataxe no uvuga ati ntibirinda gusaba ko hari urugero ubugeze ko bisaba gusa ko uri kurabona uri kuraja donc ufise indoto
kandi birakumvisha yuko hari ikintu kumbure watanguye koko neza na neza kandi atagusubira inyuma
ego nkuko bivuze nyine uhejeje kuyandikisha n'uko uvuga ati bya bintu byakomeye uca rero utangura kwishara nka kujya uvuga umubyeyi genda bihankarero nk'umubyeyi yibarutse umwana akiri mu nda yibaza ko ata mwana aragira mugabo urumva uyagira uvuga ati bya bintu birabaye ukatanga gukorana umwete
yego nziza cyane ku murongo wa telefone turafise uwitwa Angelique. Angelique uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro.
Urahora komeye.
Ndakomeye.
Angelique, kibazo canke icyumviro ufitiye aho bintu?
Icyumviro natwe akazi karabuze, ubushomeri ni bwose, umuntu ararangiza kwiga akabura akazi.
Uduhamagaye uri hehe none Angelique?
Ndiye muhanga.
Hehe. Imuhanga. Imuhanga ni aho ni mu Rwanda.
Ni mu Rwanda.
Hagati mu gihugu.
Eh?
Ni hagati mu gihugu cyangwa ni Kigali?
Ni hagati mu gihugu.
Hari ikibazo cyangwa icyumviro wifuza ko Hervenio gufasha kumbure mu byo wowe uri kuri yumvira kuzokwikorera kuko arashaka kuguha imitwe.
Kwese cyumviro tuba dushaka tuba tugira ngo badushyire mu mashyira hamwe batugurize natwe tubashe kwiteza imbere.
None Angelique, ko kenshi na Yavine yanabivuze ati kenshi hari igihe abajene bavuga ati dukeneye umutahe wo gutangura ariko icyumviro atagishize ku rupapuro hari icyumviro kumbura wo bufise wipfuza ko umuntu yaguterera ko umutahe hari icyumviro cyo kwikorera cyangwa cyo gutangura uruganda rwawe wo bufise muri wewe
cyumvira twadufite nk'udufaranga dukeya tukajya ngo nabo batwongere nyine tukabura utuvuge
ni ukuvuga ko kuri wowe amafaranga niyatangura hama ibyumviro bikaza nyuma
yego
wifuza nkangahe none
wenda n'ibihumbi ijana
ibihumbi ijana wabikoresha iki
nanjye naguramo iyi mashini kubera nize ibintu bijyanye no kudoda
no kuvuga wowe icyumviro uragifise deja cuko ushaka gukora ibyo kudoda wipfuza imashini birumvikana none wari yumviriye kuja kwiyandikisha muri leta ngo bakumenye yuko ushaka gutangura kumbure ako ka business kawe
ibyo cyara kujya ariko nyine ni iyihe nzira umuntu yanyuramo
Hervine reka araduha imitwe yavuga ati ni gufata iyo ntambwe nyine ukaja kwiyandikisha hamwe ibindi bigakurikira umva gute urakoze cyane Angelique reka kumbure ukomeze wiyumvirize ikiganiro hari ibyumviro byinshi n'imigambi myinshi yashobora kugufashamo
yego murakoze
urakoze cyane Hervine hari icyumviro ufise kuri uyu mugambi wa Angelique afise kumbure wo gutangura kudoda aravuga ati je ndashaka kudoda nkeneye ibihumbi ijana gusa yokora iki
igiciyumbyo nanje namubwira nihereye ko kuno natanguye na gisi natanguye ndumwe narondera undi muntu bo cumba kuno cyo cyumbira afite bashire hamwe nyimba rurose jana rurose amajina abiri bashire hamwe kuko urumva ngo hari umugani w'ikirundi bavuga ngo ukuboko kumwe ngo ntikwimara ubusobanura ati uri umwe ntushika ku narondere nk'uwundi babyumva kumwe bateranye ubwo buryo imbere y'uko baronka umuntu abo baha barashobora gutangura wa muntu aba hataraboneka kuko kenshi niyo umuntu nukubwira nk'uguha agusanga ku kigo
birumvikana kandi kombure umugani wawe ashobora kuba afise umugenzi we nawe nyine ashobora kuba afise ibyumviro nk'ibyo mugabo atarabiganira Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga aho ku munsi wa gatanu tuganira cyane cyane n'abigeme abakenyezi ku buzima bwabo imigambi yabo ibyumviro byabo uno munsi rero tuko turaganira n'umwigeme Ervine Ishimwe afise uruganda afise ishyirahamwe yitwa Fashion Ikidede Fashion Ikidede rero bakaba bakora ibirato bakaba bakora utuntu twinshi tw'inyambaro two kwambara amahereni n'ibindi byinshi abakenyezi cyane cyane bakunda gukoresha akatusigurira nyine ukuntu yatanguye naho bimugejeje nk'umwigeme w'umurundikazi muri iki gihe benshi abajene benshi bafise ingorane zo kuronka ubuzi reka tumire mate turagaruka ikiganiro ni muri Isanga
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika aba jeune bipfuza gutangura migambi yabo cyane cyane kubera kubura kazi baramaze kwiga amashuri menshi ugasanga ubuzi burabuze. Turi kumwe na Ervine Ishimwe umwe mu gwaruka gw'abarundi kazi bamaze gutangura uruganda rwabo ku myaka 25 bimugejeje kure cyane turafise n'abanywanyi b'ibishwi rya Amerika ku mirongo ya telefone bari ko baraterera nabo nyene mu kiganiro mu kugerageza gufasha abajeune turi kumwe na Gaspar amahoro neza Gaspar urahura komeye duzi ijwi
ndakomeye cyane
hamagaye uri hehe
bamagaye ndi mu Rwanda mu karere k'u Bugesera by'umwihariko ku murenge wa Gashora
kibazo cyane cyumvira wavuze ati ikibazo cyane cyumvira
ambo yenda kuri topic nabonye mwashyizeho iyo abantu nabateza imbere kugendanye no kubura akazi kubona akazi
yego ukuntu umuntu yakwiyungunganya cyane cyane umujene muri iki gihe benshi bavuga ko nta buzi buhari bari bugarijwe n'ubukene ibyo icyo kugwa umuntu yakora iki umugambi wiwe yofata gute yotangura gute nako
no kuvanga icyambere cyo navuga ku bigendanye nuko nyina kazi ko karabuze byo ni ibintu yenda bigenda bigaragara nko muri Afrika cyangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ariko noneho nk'umuntu hari igihe usanga niyo afite udufaranga dukeya biba ngombwa ko yagira uburyo dukoresha kugira ngo abashe kuba yakwiteza imbere naho ubundi bijyanye n'akazi ko rwose yewana birasa nkaho bitoroshye kugira ngo ube wabasha kukabona rwose muri ibi bihe udafite za diplome na lisansi kandi hari n'ababa bafite none ugasanga nabo barakabuze
ahenshi ubuzi baburondera hehe baburondera mu masosiyete baburondera muri leta akenshi abajene ubunye barako baburondera hehe
ambo ku bazine navuga ati yenda mfatiye nko ku rubyiruko barwarize urumva no gushakira muri leta cyangwa mu bigo bigiye byigenga noneho aba batariza nabo bisaba kujya mu masosiyete mu matsinda bakaba bashakira ubushobozi nyine bitewe nuko basha kujya baka mu mafaranga y'inguzanyo bakiteza imbere bitewe n'ayo matsinda cyangwa ayo masosiyete baba barimo buri muntu ku rwego rwe uko yishoboye
hose hose rero ubuzi burakenye hose haba muri leta cyane
burakenye kabisa kugira ngo umuntu abone akazi uretse no muri Afrika ngira ngo no mu Rwanda biba biri navuga biteye imbere nawe ngira ngo abo ntabwo byoroshye ko umuntu yabona akazi
ni gutangura rero kwihingura imigambi yabo
neza rwose nuko ngo nukwishakishiriza umuntu akihangira imirimo kugira ngo abashe kwiteza imbere muri rusange
nico kwinjiza muri aka kanya kumbure nkaho uherereye ubona cyofasha cyo bari gigiki
ese
bicofasha nk'uruganda gofasha aho uherereye go bari nk'uruganda rumeze guteguza n'ubuzi bwinshi kubajene
mbo no kwango nk'akazi yenda babasha nko gutanga mu bari nko gukora ama projet y'ubuhinzi hakazamo kubaka imihanda ibintu nk'ibyo ngibyo none bakajabasha korohereza urubyiruko mu kubona akazi bitabagoye kuko kaba ari nko muri rusange nyine bajya babona akazi bitabagoye kuko baba ari hafa
murakoze cyane rwose Gaspar
murakoze namwe
tugarutse ku mutumire muri studio ku murongo wa telefone Ervin Ishimwe ugitangura uruganda rwawe watubwiye yuko warutanguye nyene benshi batakwizera batakwemera batanavyumva neza nk'abavyeyi babyakiriye gute akenshi abavyeyi muri ivyo bihugu vya Afrika canke aho uherereye kenshi abavyeyi ntibaba bakunze gutahura umujene ko yo kwikorera uruganda rwiwe we bavyakiriye bate ubu babibona gute
uko abavyeyi bande bazakiriye mu ntango siko ubu basigaye bavyakira mu ntango warumva baguma bambwiye ati none kutarondera akazi nta kazi uraronka urumva ukababwiye ati ndiko ndakora mwuka guma bumva bakubwiye ati kutarondera akazi bisobanura nubwo atavuga hari ikintu inyota muri we yari afise kuko urumva abavyeyi nagiriwe ubuntu je ntibampagurukiye kuko urumva nari mwana w'umwigeme ariko arajisha bisa nkaho mengo ntiyataye cyane umuco urumva nk'ibirato kenshi urumva ntibambona kubera ntitubahamwe muga rero niho batangira kubibona ndanababwira bagashobora kunterera ari nkaho nakehereje bakamfasha
nziza cyane urakoze cyane reka twakire uwundi munywanyi ku murongo George uraho neza
yego
George dudzijwi
sabye yego sabye
doga kwijambo
ego ndere ramuteye intege ahubwo nabandanya akora gutyo ntakarore nko mu Burundi nuko hari abantu bise bokoze nuko igihugu cyoteye imbere tukava muri buno bukene buri ngo kuko hari baye abantu bise bakora nkabo nuko ubuzi bwogwira icyo nagomba ndamubaze nuko mugabo tugifite ingorane mu Burundi ko ariko araraba nk'abantu abantu bakora gusa n'abantu usanga abatabuzi bafise baba bakeneye kwikorera imigambi nk'uko nyine kuko nko mu Burundi hari igihe usanga abantu benshi bafite nk'imitahe nk'abantu bakora nk'ubuzi badashoboye kuyumvira ibyo nagomba ndamubaza mbega byokunda gute ko abantu benshi bafise ubuzi ariyo ugiye kuyiraba nk'uruguru ariyo badashobora gukora imigambi ugasanga abantu badafite ubuzi yirondereye amafaranga yabo ariyo bashobora kuyungunganya bakagira bakakora imigambi yabo ego murakoze
uko mbere arafise kuciyumvira urakoze cyane George
ego namwe murakoze
Ervin uvyumvira kwiga
ego abajije ati abantu bafise ubuzi mugabe agashaka gukora umugambi bakabura umwanya
oya ndumva n'abanabitegere neza ati abantu bafise ubuzi akenshi usanga nta kumbure ntabyisha kugira ubuzi imigambi yabo ariko abari muhira badafise ubuzi ni usanga umenga barafise bari sharp barafise uko gushaka kwikorera utwaba ariko nta buryo ngo biva kuki
uko biva ko kenshi urumva iyo uri ufise akazi usanga umuntu usanga usa wiyumvira bimwe uri kurakora ko tradi ko umutwe kenshi ntukora ibintu byinshi mu mwanya muto mugari nanjye numva gutya ati ufite amafaranga nk'uko nari nabitahuye bwa mbere sinzi ati amfise akazi mugasi ndashaka kugira umugambi sindonke umwanya nibaza yuko ca tugira bimwe babwira pasenari donc hari ufise umugambi nka kumwe umwe ya telefone bwa mbere akavuga ati sinfise amafaranga undi naga afite amafaranga ntaronke umugambi nibaza yuko bacha babyumvikana agashigikira umwe afite umugambi akabura amafaranga umugambi akasha bumvikana rero ikintu badakugabura inyungu
cyangwa kumbure komeza
uko kundi nako warubivuze nibaza ko igituma bakiyumvira nuko nibaza babasandwe donc nta bezo no bitati nta bezo umuntu abafite muri we kugira uyumvire nuko ubufite usanzwe ufite ikintu hadije muri we igihe atakintu hadije urumva kwiyumvira birakugora niko no bisenda bisigura
birashoboka kandi kubera kumbure abo bandi baba batari ko barakora ubwo buzi busanzwe ari baba ndi nyene bakenewe kugira ngo bitangurire ubuzi bwabo bitangurire amasosiyete yabo barakenewe nabo nyene kugira ngo habe abaja mu biro n'abandi baja gukora ubuzi bwa business wewe aho yavuze ikintu gihambaye George yavuze ikintu gihambaye cerekeye uko abantu nkabamwe bwe mubaye benshi ubuzi bwo gwira ati ubuzi bwo gwira none nka wewe ufise fashion kidede ufise nk'abantu bangahe bagukorera mukorana
ejo ufise abantu batandatu bakorera
no kuvuga ko umuntu umwe avutse agatangura umugambi wiwe ashobora guhemba abantu bashika kuri batanu batandatu baronse nabo nyine akazi
ego bicaye ba nkati bimwe twa ikibazo ngiti kizakirashamika
George yavuze byo cyane yavuze byo cyane gose kuko benshi bararondera ubuzi muri leta ntishobora kugaburira bose ubuzi ngo imare abanyeshuri ibihumbi n'ibihumbi baronka diplome buri mwaka ngo ibishobore haba rero Ervine tubwire rero intambwe wagiye uragera ko twumvise yuko wahavuye ronka n'agashimwe kavuye mu biro by'umukuru w'igihugu canke ku mutambukanyo umukuru w'igihugu dusigure neza byagenze gute ngo bakumenye ngo banagushime
ego ukuntu byagenze babonye ibikorwa nkora n'umuntu yabonye ibikorwa byanjye kungurukana bumenyi kuko nakoresha mukurondera abashorera ndakoresha ingurukana bumenyi kenshi utujya kuri Facebook ukandika ko yo fashion ikidebe urabona ibintu nkora hari ku munsi mukuru w'abapasoni tariki zitatu umunani z'ukwezi kwa gatatu barahagashimwe rero ku mwaka utashe barahagashimwe abapfasoni cyangwa bigenze neza kandi bariko bararondera iterambere mu gihugu cy'u Burundi yego niho narose amashimwe hari muri iyo ntumbero yo kugira bantera intege kandi baratera intege abandi bapfasoni kugira duhaguruke kuko kenshi abapfasoni turisuzugura cyane cyane no muri Afurika tukunda kubona umenga abapfasoni tubayeho kubw'abandi bantu twama duteze amaboko
kuvuga ko ubushimwe nk'ubwo buratera intege non seulement kuri wewe ariko no ku bandi bakubona bakavuga bati ko yashitse kuri kiriya nanjye ndashaka kugishikako
yego
abagenzi bawe nabo nyine bace batangura kuguha agaciro ibyo ukora
yego bivuze batatangura nabo nyine kubona ati bya bintu bwa bundi nta ikaratumwanya
none bamwe mu bandi bagenzi bawe uretse gukora ibyo ukora abandi bagenzi bawe ubona bari muri iyo nzira yo kugerageza nabo nyine kwikorera utwabo bimwe nko mu byo baba ariko barahingura ni nk'ibiki
mu bagenzi banje bishikira cyangwa abo mboresha amaso ino i Burundi
beme bose
bose novuga ko mu muco w'u Burundi ni ikintu kiko kiravuka kuko ntitwaye tumenyereye kukwikorera utwacu twari turi ba bantu twamenyereye kuguma tuheza amashuri tukarondera ahantu tuba ba directeur general ahantu dukora twavuga ati ndafite ahantu ngenda ngaruka mugabo nk'uko ndiko ndabibona ubundi ko ndabona ko abarundi bariko baruguruka amaso bariko baragomba gusukira ahandi bantu bashika nibaza ko nitwa naheza n'ikiganiro ndaza gutanga inimero umurundi wese uba hari aje kunyandikira yoba yifuza gutangura ku kwatrepreneur sinzi ko ndabivuga mu kirundi kwihangira umurimo iyo ndondera kuko numva afise nanjye inzara n'inyota yo kubona uburundi bwacu natwe Afrika yacu turiko turakora kuko nkuko wabivuze ati nagiye muri formasi yari twahura n'abandi bana b'abajeune b'abanyamerika ukabona umwana ku myaka 18 afise entreprise ukiyumvira ati ibyo bikunda gute kugira umuntu ku myaka 18 abafite uruganda ndabona ati ni indero babareresha ni nk'ikintu bakurira muri bo ncadumva nanjye afite ihangiro yo kuvuga ati birakwiriye kandi birabere natwe ko duhaguruka nk'abarundi natwe dukangura ibyacu ko titurinde kurindira ko dukize imyaka 50 ntiturinde kurindira ko tubanza gushomera nk'uko je narindiriye mugabo dukure tubuze ati ndiko ndiga kwiga mu kwanje ndiko niga kugira nshobore kwiyumvira ndiko niga bati nko gusoma ndiko ndiga izindi nyigisho zishasha mugabo hari ikintu ushaka nejeje kuyiga kuzocanja
kandi no kuri ibyo nyene ndumva hariyo n'ikindi kintu kenshi abajenye dukunda kuganira ko bavuga yuko hariho n'ukuntu kuguha gaciro izindi nyigisho zitari zari zisanzwe zizi kenshi mu myaka yahera bavuga bati utize ekonomi utize droit utize medicine nta muntu hambaye nta gaciro boguho ariko ubunye bariga ibindi byinshi haba guserva mu manza haba kushariza haba umuziki haba ibindi byinshi bishobora kwinjiza ubu baratangiye kubiha gaciro
ego hi Burundi hoho n'ibintu by'umuziki kandi no vuga ati turiko turava muri wa muco wacu umwe wo kuvuga umuntu ari karatamba yataye no vita nko kutindero muga turiko turatahura uko ikintu cyose gishobora kutuzana amafaranga dushobora kugikora kubaho ugiye usanga umuntu avuga ati baramakia sinzi ubuno bivuga ati bajye basiga abantu mu maso bacha tubona ko ari gushira isoni mugurumva baratahuye ati ko ariyo ngabire fise reka ndayikoresha kugira ashobore gufungura sashe n'uwundi muntu adasiyo ngabire ashobore gufungura kuko hajya iyo utunganiwe hari umuntu akwegi ari ruhande yawe nawe a benefisa kuri ibyo fise
nivyo nivyo abantu bafise impano nyinshi bafise muri bo ariko akenshi ugasanga ntibazisohora Radijwi rya Amerika Samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka twumve akaririmbo ndu mukenyezi tuko turavugana n'umwigeme abigeme n'abakenyezi barashoboye mukanye turagaruka murakoze
Nacho vya tanze Govibu koiri Govisu kovisa Vijane me vyo se vyo misi Nacho vya koze Nacho vya tanze Govibu koiri Govisu kovisa Fucking it's a nimuze duhaguruke twese hamwe tuduge imisozi tujabuke inzuzi dukure amaboko mu muzu twese hamwe turashoboye
urashoboye ako karirimbo karatera intege abakenyezi abigeme mu bikorwa byabo mu buzima bwabo kugira ngo baseruke babonwe bumve igiko nabo nyene nkuko bivuga barashoboye none ga yavine turazi ko nkuko babivuze hari habatangiye guseruka ubuzi bwinshi butangiye gukogwa turabona kuri internet benshi baratangiye kugira inganda zabo twavuze abagira makiyaje gupodora abantu gusiga abantu abagurisha impuzu abatamba mu mamanza abaserva mu mamanza ari utuntu twinshi akera tutabona ariko dutangiye kubona abigeme n'abakenyezi batangiye gukoreramwo kandi n'ubuzi bwahora bwitwa ngo nubw'abagabo bakanabukoramwo uranezerewe n'urugero abigeme bageze ko mu gihugu muri iki gihe kubijanye no guseruka no kuja imbere no gukora imigambi yabo mu gihugu muri iki gihe
ego novuga ko nezerewe mu gatari cyane kuko turashika aho shaka ko tuzuba twashika tumuga turi mu ntango no bita ko turi mu ntango
Jean Pierre kumungwa telefone ndabwiye ko Jean Pierre arindiriye Jean Pierre wiriwe neza
wiriwe mwiriwe
amahoro amahoro
namwe turabashoboje cyane
amahoro amahoro uduhamagaye uri uduhamagaye uri hehe
ndahamagaye ndi mu karere ka Rwamagana mu murenge bafungiye akagari ka Nyamirama aho bita Intungamo
aha ni mu Rwanda
tunejejwe cyane n'uburyo mushiki wacu amaze kutugezaho ikiganiro cyiza avuga uburyo yiteje imbere byagombye kubera urubyiruko isomo kuko barangiza kwiga bakumva ko leta ariyo yabaha akazi kandi ubwabo akazi bagafite mu biganza byabo bagombye rero kugenda kuko hari mushiki wacu wavuze ngo wenda n'amafaranga 100,000 nibwo yabona inkunga ntabwo ari ibyo sinemeranywa nawe ahubwo nge inama natanga nuko bakwishyira hamwe akareba undi nawe ufite amafaranga make nawe nari make bakayateranya bamara kuyateranya noneho bakishyira hamwe babasha gushyira hagaragara umushinga runaka bashobora nko korora inkoko bashobora gushaka business wenda bagacuruza noneho bakabasha bagahera kudukeya biragenda bigakura bakaziteza imbere kuko ntabwo leta yabona akazi iha abantu bose bize ariko ntabwo bakagombye kwipfobya nk'uko mushiki wacu yakomeje abagira inama ahubwo bakagombye gutangirira kudukeya bafite noneho bakazabona n'ukuntu babona yankunga iturutse hejuru ntabwo byaba ari byiza rero kugira ngo yipfobye avuga ngo ategereje akazi kandi akazi ari ugafite ubwe amahirwe ya mbere yagize ni uko yabashije kwiga amaze kwiga rero noneho yagombye ahubwo gutangira gutekereza ati bya bindi nize nabishyira mu bikorwa gute noneho akaba yashaka abandi bagenzi be bagafatanya burya kwishyira hamwe kubasha kuba kwababyarira umugambi munini cyane bigatuma babasha noneho kwegeranya za mbaraga zabo zikagira ikintu kinini kivamo mushiki wacu yavuze uburyo yiteje imbere akaba akora inkweto hari byinshi cyane urubyiruko rufite mu maboko yabo hari igihe rero ngiye njya mvuga ntirega mwebwe abizi hari ikintu mwipfobya mushobora no kwandika Serena hari benshi bagenda batangirira ku kantu gatoya ejo ugasanga nibo babaye abamiliyoneri ubwo buryo rero ijwi rya Amerika turabashima cyane inama nziza mugenda mutangaza uburyo bwose kuko numvishije icyo kiganiro cyerekeranye na mushiki wacu numva nishimye kuko nabo ntabwo bagomba kwitinya abakobwa ntabwo bagombye kwitinya n'abategarugori kuko nabo barashoboye rwose murakoze cyane turabakunda ijwi rya Amerika
murakoze cyane turagushimiye Jean Pierre
yego murakoze namwe
kuri cyo nyine Ervin Jean-Pierre Hege kuvuga cereke yuko ahera Hege ko tabakobwa abategarugore barashoboye nuko bandanye umuntu abatera intege kuko nko mu mico yacu hari ukuntu menga bari kumira canke bakakumirwa biva ku bintu byinshi nkawe bega Ervin hari ico ubukora kugira ngo ugerageze kubatera intege ugerageze kuba kubahagurutsa ubigishe bageraho wowe wageze muri make muri rusange
eko novuga ko hari ico nkora nubwo ntaragikora nyine kije ahabona kuko abakobwa duhuye nkabo nkoresha kenshi usanga turiko turavuga tuganira nkababwira ati ntidukwiye kwama twicara ntidukwiye kwama turebera amahuboko akantu gatangura ari gato mugabo dusanga kakuza akantu gatangura nkunda kuba akarorero k'umwana umwana avuka afise ibiro bibiri mugubwa asanga murahuye inyuma y'imyaka itanu afise ibiri ijana urumva uko gukura ukuntu kuba kwabaye urumva ndacakorera kuri abo duhuye muga mufise ihangiro yuko nzokugurura ahantu duhurira nabo bakobwa bwira ndabatera intege nkuko abivuze nyine araduteye intege na ndabirangiyohetare abakobwa turashoboye kandi dusa ibintu byinshi kuko tugira n'ibibakwe tuzi gukora ibintu byinshi gusumba abantu b'imisore murantanga akarorero nkino muri afurika umukobwa usanga ariwe akoropa ariwe yoza ibyombo ariwe ugasanga ubuzi bwose bwagenewe kuba muhira ntiwabukora bisobanura iki urakomeye uwo mwanya nyine ukoresha hari umusore atawushoboye kuwukoresha rero fata umenye ko uwo mwanya ukoresha urashoboye gukora ikindi kintu ntibigarukire mu gukoropa gusa ariko bigaruke usange nawe uri kurazana amafaranga afasha umuryango wawe uri kurifasha novuga ati ntabigeme dukwiye gusa guhindukira gatoyi tukareka kubona uko turiko turabona uno munsi muga tukaraba kure gatoyi abigeme novuga ati n'abantu bashoboye kuko kandi novuga kuri konsantara iyakoze ikintu kenshi usanga
aricara agateka umutwe
ego
none nko muri urwo ruganda rwawe gavin ofise bangahe abakobwa bigeme
abakobwa ni batanu umuhungu n'umwe
ntumva ko umukobwa umwe iyo ashoboye guhaguruka ahagurutse abandi batanu ni ikintu gihambaye
cyane rwose
reka rero abandi bakobwa abandi bigeme bakumvireho yuko umwe ahagurutse bishoboka neza na neza yuko ashobora guhagurutsa abandi batanu bakabatera intege nabo mugenda muganira nabo wegera ubandanyije umwe muri bo wazovamwo abandi batanu bahagurutse gutyo bibi ibintu bishemeye biryoshe kubona uko kuntu ko guterana intege hama n'igihugu gitera imbere mu buryo butandukanye tugaruke yavine ku kintu cerekeye uburyo kuko turakeneye kugishimika ko cane benshi babona yuko uburyo ari ntambanye uburyo umuntu ataba ofise umutahe ahahera ibyagura ingene yiyandikisha nk'ibyo byinshi bijanye bisaba uburyo ariko kandi muri uko kuvuga ko uburyo ari bukenya usanga aba jeune batabura mu bubare mu maboite kuri plage bariko barinezereza ugasanga ku telefone birigwa ko birasaba amafaranga none koko n'uburyo bubuze
nkuko ukivuze nyine ati uburyo si bwo bubuze jenkaro nihereye ko ndibuka ko aho nakubwiye ko nize umuyaga nkuba nawize mu kigo cya leta y'u Burundi irafite ukuntu yagira duha agafashanyo no kita agafashanyo ku kwezi gutashe kuko bivuze ngo usanga benshi bicaye ku matelefone ububare iki jewe ayo mafaranga sinayafata nkuko ari ayo kwinezereza amafaranga ndayaronse kenshi novuga ko ari nk'ingabire nari mfise narayekonomiza narayabika sindayafisha ubusa ndibuka ko nciga narigeze no kudandaza impunzu nkoresheje ya mafaranga ndavuga ati rero ngiye gutangura urwo ruganda byaciye byoroha nubwo nta nifise menshi twarafatanije n'abandi bantu bane nubwo ubu tutagikorana mugabo abo bandi bane naciye nzana yayandi nabika kuko iyo nari kuba nagiye kuyanywesha
yari nkangahe kugira ngo bumve yari nkangahe yari menshi cyane rwose yari angahe
yari menshi cyane aho twatanguriye ko icyo gihe muri 2017 y'amafaranga 2008
none abajene batatu bane batanu batandatu canke na cumi bobura 2008
ntibashobora kuyagura ni kimwe nahera ko kare kenshi tubura iciyumviro
ariko birashoboka si ntitwosuzugura yuko ubukene ubudahari birashoboka ko benshi nayo 80 yumvikana nk'imiliyoni 80 ariko ni ukuvuga ko kumbure ya fanta canke ca kiyeri utakiguze canke ya mayinite ya buri munsi utayaguze ukihangana nyuma y'iminsi mike nyuma y'amezi make ukumbura yo 80 urashaka kuyaronka
ego urashura kuyaronka nkuwa vuga ati hari uko bivuga ati ubukene burahari mugi ufisi ndoto hari umugani abarundi baca nkunda cyane ngushaka inkajyama nkaye ufisi ndoto hari undi muntu yafise mugakeneye umukozi urashobora kwemera ukaja gukora ako kazi nubwo umwe ukarasuzugurite mugashikana handi hasi bora nkunda guha karorero abonyene nkoresha ndiko ndabaha karorero i Burundi urashobora gusanga ugiye nko kumutanga hari nk'umuntu abakeneye umukozi wo munzu ugasanga ufite diplome muga ugasanga guhemba nk'ibihumbi 50 ku kwezi urumva ibyo bihumbi 50 urashobora kuzobikora mu kintu cingira kamara urumva abajene bisaba yuko dutegeze kuba dufise ya ndoto na herako ibyo amafaranga biragaruka cyangwa akavuga ati jenge yanje kuyima nkorera yo kwisuka ku munsi mugabo ndaza ndiko ndakorera hari ikintu ushaka gushika kujya kenshi iyo dushaka kugura nk'impuzu urayiziganiriza umva n'uwo mugabo uravuga ati hari umugabo ushaka gushika ndawuziganiriza niko je no bivuga
urakoze cyane rwose reka tubandanye twakira ibindi byiyumviro canke ibibazo by'abanywanyi ku murongo wa telefone turafise Leonce turi kumwe
Ego mo narahose niriwe cyane ngaho ku ijwi rya Amerika
amahoro neza
ndasuhuje bamenyesamakuru bose harimo na Thomas Kamirindi
sante sana arakumva ngira ngo
hama ndashaka kugaruka kuziyumvira mwadushikirije uyu munsi kandi nabashimiye cyane kuba mwashyizeho iki kiganiro ariko intambamyi si uko nkuko bariko barabisigura hamwe n'abandi uko tubura ubwenge canke imigambi twokora ariko ikibabaje mu gihugu cy'u Burundi kandi ariyo ntambamye ugwaruka ni iki gikurikira leta y'u Burundi ubwayo iradutoratuza ikidutoratuza gute yewe narafashe umugambi wo ku kudandaza ikaranga n'amagi agiye nte batembereza hama ni mutaye mutonya ariko ukomeje ubikora uraronka ayo ugura isabuni uraronka ugura umwenda ibintu nk'ibyo ariko ngitanguye mata ukwezi ubwo nyine igipolisi cyaciye kinyirukako kiranyirukako bya bintu barafata bya bintu barabita nanjye nanapfungwa noneho nza kugombozwa n'agahandi gatahe kari kasigaye mu rugo noneho nari nakoze niyungunganije ibintu nk'ibyo rero intambamye n'izo n'izo kuko iyo ababwira ati dutandaze utuntu duto duto duki biragoye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ibyo bitarahava ugwaruka tuzokwa amaze ufite imibonano rero uwo mupfasoni sinzi ko ari umupfasoni
mwigeme
n'umwigeme ntashe hirya no hino navuga ingorane kuko tutabuze ubwenge cyangwa iki bwo kwihangira imirimo izo ntambwe zifite mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane kandi ngerageje kumuvugira gato ntiyavuze yuko atabwenge ahubwo yavuze ko hariho ubwenge bwinshi cyane mu bajene ariko Leonce aravuze ikintu gihambaye cyane cyerekeye kumbure nizere ko twizere twese yuko n'abari mu nzego za leta inzego z'ubuyobozi bavyumvise yuko hariho n'uruhande rwabo hariho n'uruhande ego Leonce nari kumvuga nti hariho n'uruhara rwa leta hariho n'uruhara rw'abajejwe umutekano hariho uruhara rwa bose kugira ngo abajene bashobore gutera imbere muravuze uko gutotezwa uri kuragerageza kwigurishiriza ikaranga zawe hariho na benshi tuganira bakavuga bati ikibazo c'amakori ni ikibazo gihambaye cyane ku bantu bafise imitahe mito mito bumva yuko bari hamakori menshi cyane rero urutwo tubazo twose twinshi usanga twega leta n'abajejwe umutekano abayobozi mu nzego zitandukanye twizera ko baba babumva kamo kanyu kuko ni ijwi ryanyu ni ibibazo byanyu bakabitorera umuti mukagerageza kubegera bakanabyumva hariho bamwe baba batazi ibibazo bikubera mu karere kaba ariko bavyumvise mwebwe muvyivugiye kumbure bakabirabira hafi bakabitohoza bakagerageza kubikemura twizere ko nabo nyene bariko baravyumva kugira ngo bafashe ugwaruka mu buryo butandukanye Erwin kuri wewe kijyanye n'amakori nacho nyina cyumva cyane cyanki racho nyina kiragushikira ho umvume nguri kuko uri hamakori menshi ntibiri kubera gufasha gutera imbere
ego ikitanye namakori ntaraja muri Amerika naravuga ati nakinyiza mugacitse muri Amerika ndabona naho ko hari amakori nacyo mugati ikavuga bundi gize cyagitera imbere kidokinera ya makori yacu nacyo mbona ati icyo reke dusaba ni kuneza yacu niko no bibuka nabonye n'abandi batazi
yego urakoze cyane none turiko turaja ku musozo w'ikiganiro rusigaje iminota mike kimwe mu bintu wasanze bigoye mu bijyanye no kwikorera utwawe ni nk'ibihe abariko baratangura bo kwitega canke bo kwitegurira kugira ngo ntibibi umusozi batuma bacika intege ni nk'ibi
kimwe mu kintu navuga nabonye kigoye bwa mbere je kenshi nivugira ko naragowe cyane n'ikibana abarundi uko tudafite umuco wo kwikorera utwacu kenshi uri kuratanga nk'uko nyine yabivuze ati ngo leta ikugura buza ikakubuza gukora uhura n'abantu benshi bakubwira uko nyine baguca intege mugabo nanjye naciye mvuga ntibinci intege ndagiye gukora hama ya leta izimburabuze nakoze kuko urumva ashobora kubaho yarakuburabuje mugana ugasanga ntimburabuje kuko urumva nti sinzi abantu bide nka scientific ari mutwika ngo bya probability hari igihe wasanga probability nini ari ugasanga ni a cyangwa ikaba b urumva nshamvuga ati reka mbandaje deri nkayo ntamba myambere navuga ati nahuye nayo ni iki basi
ibijanye no n'uburyo navyo ubikemura gute baragufasha kumbure uraja muri banki ukasaba amafaranga cyangwa wikora ku muryango bigenda gute yo hari ikibazo c'amafaranga c'uburyo
ubijanye n'uburyo kenshi iyo bisite nkashaka menshi nikora ku muryango mugabo kenshi sinkunda gushika kuri igogo rwego kuko nkenera iyi nkuko nakubwiye ati nkora amasandari ndayakora nkakora yahwanye n'uburyo fise nkagira iki nkagurisha hama ngurishije nkaza nduza niko novuga je nagenda kura je kuko sinizera nkababandi birohera ku kintu kinini kugira nshobore kubona ko nteye imbere ntahura nizera yuko nako kantu gatoyi kakagenda karakura naho nukuka kukajera cyangwa ukarongora usanga bikoroye kuko urumva kagenda karakurana nawe uko gakura ni kuhindura ibyiyumviro uko gakura niko gakurana nawe
urakoze cyane gose Ervine dusoza ikiganiro turagushimiye cyane gose Ervine ishimwe n'umwigeme w'imyaka 25 afise uruganda rwitwa Fashion Ikidede kumbure baha telefone zawe nk'uko wari wabivuze kare yuko kumbure mwokorana n'abandi ba jeune cyangwa ugafasha n'abandi nimero yawe ni iyihe mu masegonda make
ego inimero yanje ni dutanguza code y'ubundi +257 hama 76 037 615 hama mu kirundi ni guteranya 2 7 7 6 3 1 5
isubiremo
guteranya 2 7 7 6 3 1 5
urakoze cyane gose no ku rubuga rwa Facebook adresse yawe ni iyi
ego cha wandika ko Fashion Ikidede Ikidede apana Kidede utanguza na i
Fashion Ikidede Fashion Ikidede Ervine ishimwe no muyobozi wa iryo uruganda iryo shirahamwe urakoze cyane gose ndashimira n'abagenzi bijwi rya Amerika bahamagaye bagashikiriza ibazo n'ivyumviro byafashije cyane gose ndizera abajeune mu Rwanda mu Burundi n'ahandi hose batwumva reka duhereze kuri kano karirimbuka nduwe Kigali ka Medi urakoze cyane mwese kandi ndabifurije weekend nziza mwese mubandaye mwumviriza ijwi rya Amerika.